ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Hashize imyaka 27 wari perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye yishwe ejo mu Burundi baramwibutse.
Ikaze akajyo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere icyo rayi cya Ndadaye yerekeye impamvu nziza ya demokarasi.
Uyu ni Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa, arikepiskopi wa diyosezi gatolika ya Byumba mu Burundi, wayoboye igitambo cya misa yo kwibuka nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye. Naho Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda azafungirwa irahe mu Buholandi mu gihe cyose cyo kuburana urubanza rwe. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, tugumane. Reka ariko mugenzi wacu Aloyce Bigirimana abanza tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyce.
Urakoze Geoffrey. Muyavugwa ku karere, abagenzi hamwe n'abavukanyi ba nyakwigendera Kizito Mihigo bariko barasaba ko hoba itohoza ryigenga kugira haboneke inyishu cyamwishe. Vuga kandi ko igipolisi gitatanze ibyemeza bifadika cy'ibyo cyashikirije. Mihigo yahawe agashimwe mpuzamakungu kitiriwe Vaclave Havel ku buhinga bwiwe bwo kwihangira aba uwa mbere ku isi mu baharanira uburenganzira bwa muntu. Ahawe ako gashimwe yaramaze kwitaba Imana. Gary Kasparov arongoye umuryango wita ku gateka ka muntu Human Rights Foundation wahaye agashimwe Kizito Mihigo mu kwezi kw'icyenda guheze, avuga ko atara karyo ko kugandarira Kizito ariko ari uguhimbaza ubuzima bwiwe, ubuhinga bwiwe bwo kuririmba hamwe n'umwete yari afise wo kubaho ubuzima burangwa n'ukuri. Nawe Delphine Uwituze yahoze ari umugenzi wiwe yavuze ko banezerewe kuko isi yose ishima ibikorwa nyakwigendera yakoze. Uwituze yarokotse jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Yavuze ko gashimwe Kizito yahawe kazoshyigikira intumbero yari yarihaye y'amahoro n'ubwigenge bw'abanyarwanda. Mihigo yapfuye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri inyuma y'iminsi ine ahagaritswe n'igipolisi hafi y'urubibe ruhuza u Rwanda n'u Burundi. Igipolisi cyamwagirije ko yagomba kujabuka umupaka no kujya kwifatanya n'abaroberi. Raporo yasohowe n'umushyikirizamanza mukuru w'u Rwanda yavuga ko urupfu rwa Mihigo rwatewe n'uko yabuze impemu kandi yatowe yimanitse akoresheje ishuka. Lewis Nduge umuyobozi wa Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yavuze ko yavuganye na Mihigo mu minsi y'imbere y'uko afatwa. Mudge yavuze ko Mihigo yari afise ubwoba bw'uko ashobora gufungwa acatangura umugambi wo guhunga igihugu. Yavuze ko iyo raporo y'ubutegetsi y'uko yiyahuye iteye amakenga. Papa Francisco umwungere wa Ekleziya Katolika yasabye ko abakundana bahuje ibitsina bokwemererwa gushingirana byisunze amategeko. Aya makuru yashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ryegukira Ekleziya Katolika CNA. Yavuze ko abo bantu bafise uburenganzira bwo kuba mu muryango nk'abandi kuko nabo ari abana b'Imana. Papa Francisco yavuze ko hakwiye gushyirwaho itegeko riha abakundana bahuza igitsina kubakana bagashinga urugo nk'abandi, ati icyo gihe bazoba bakingiwe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Murwi washinzwe muri Kenya kugira uhuze abanyepolitike ejo kwa gatatu warashize ahabona ibyo hindurwa mu ibwirizwa shingiro, harimo gushyiraho ikibanza cy'umushyikiranganji wa mbere kugira indyane zishingiye kuri politike zitorerwe umuti imbere y'amatora yo mu 2022. Iyo raporo yari imaze imyaka ibiri irindiriwe yahawe Perezida Kenyatta hamwe nibo batavuga rumwe mu nyuma yahavuye aba inshuti iwe muri politike Raila Odinga. Iyi raporo irimo icyofasha Abanyakenya kugira hakomezwe ubumwe mu gihugu no kurinda imvururu hamwe no gucanamwo gukunda kwibonekeza inyuma y'amatora. Kenyatta ntiyemerewe kwitoza mu kiringo cya gatatu mu 2022 ariko kubona ariko arihutisha izi mpinduka afatanije na Odinga byateye amakenga bamwe ko abo banyepolitike baba bariko bararondera ingene bugabangana ubutegetsi inyuma y'amatora. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ejo ku gatatu ko yizigiye ko Sudani igiye kuzokwemera vuba ko Israeli yitwa igihugu. Ni mu gihe Amerika iriko iraraba ingene ikura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Pompeo yavuze ko Amerika ikeneye ko igihugu cyose cyemera Israeli nk'igihugu kigenga nk'ubutaka bw'Abayahudi bufise uburenganzira. Yabwiye abamenyeshamakuru ko yifuza ko Sudani nayo yobigira n'ingoga kandi byoyigirira inyungu. Sudani yashyizwe ku rutonde rw'abafasha iterabwoba mu 1993 inyuma yaho Omar al-Bashir yakiriye uwashinze umuhari w'iterabwoba al-Qaida Osama bin Laden.
Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi ahwejo bazirikanye imyaka 27 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe mu misa yo kumwibuka. Umushumba wa Arkidiyosezi Gatolika ya Bujumbura Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa yahamagariye Abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya Ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru.
Ibirori nyamukuru byo kwibuka Melchior Ndadaye byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura naho yiciwe. Nkuko yari umukatolika byabanjirijwe n'imisa somewe kuri paruwasi ya Michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingozi z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho. Musenyeri wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye Ubusa yavuze ko Ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na bene co. Yashimangiye ko ategerezwa kubaka Burundi bw'iteka buzindyane n'ukwama abantu basubiranamwo.
Imana ko mubandanye haboneka abantu b'intwari nkawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka Uburundi bwacu bubu bw'iteka buronka amahoro amahoro ahagaze ku butungane. Tugomba kubaka Uburundi bw'iteka kuri bose buzira akarengane buzira agasuzuguro ugutotesanya n'ubwicanyi.
Musenyeri Banshimiye Ubusa yibukije ko Ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramo abarongora biciye mu matora meza. Niko kuvuga ko ari igihe cyo kwisuzuma kugira ngo Abarundi bamenye n'ibiraga igihe ryaragendewe.
Nikabe akajyo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo rayi rya Ndadaye ryerekeye impamvu nziza ya demokarasi ihagateka bose ibereye mu gusondera ubusakambu intwari yubahiriza bose mu buryo barekuriwe intwari ikakumira intwari ikarengana intwari ikatoteza bo turiko turaninahaza Perezida Melchior Ndadaye y'igihugu y'u Burundi. Reka mvuge uyo garuka yosanga twaratambutse dushingura akadutera yosanga twatsindiye aho turi nk'isekuru cyane yohabasanga yibwira ko twasubira inyuma nk'ibirere.
Izo bibazo hejuru ya Amerika byayibajije bamwe mu banyagihugu y'u Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu manuka ubushyuhe burengero. Abenshi bemeza ko karanga mutima ka Ndadaye kajanye nawe.
Mvutse ngo demokrasi yavutse iracariho ica nangura kwibaza nimba yoba yarabayeho sinovuga ko yoba igihari nkuko byategerezwa
kugira uhabwe ikintu hariho nabibonye nanze byaranshike ugiye gusaba ijambo bakakubanza kukubaza uri muri system uri mu mugambye
unye umuntu aravuga ijye yifuza kandi arashikaho yifuza mu gihugu cyose cyo Burundi iragi ryandadaye ubunyerira kurikizwa ari mu kazi ntukumigwa
irababaje cyane kubona ibyo yagwaniye ibyo yadize tutigeze tubishikako cyo kubganje mbono Burundi butigeze buhinduka yagwanije n'ubu n'ibyo bikihari n'ibyo tukibayemo usanga Burundi ari ubwo umugwi mutoyi waba bufite mu minwe
ndaye yifuza ko abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu ijye no hino ubwicanyi buraba abanyuruzwa bakanyuruzwa hama bakaburuzwa irengero
ishomeri ni byinshi bicaye ngaho ntiwobona harimo n'abagiye gusaza bagapasiyona atana akazi bigeze bakorako ubukene n'inzara biri mu kutwica nuko biratandukanye cyane ibyo ubunye nakuronka ngo nakazi katabayo ka mwana wa mama ibiturire niko kuko nta kayagwa demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo ndadaye yifuza
ibiturire biriho ubushomeri buruzuye kandi ukazi sanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi ku byerekeye ubu birateye agahinda namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza u Burundi atari ko biri
mu kurinda impinduka mu kurushira hamwe abode y'impfuzi n'abapfakazi babubaho abicanywa na ndadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana vy'ukuri cababo bazize no guhana abakoze amabi mu bitandukanye agera hishaki
ubwo bwicanyi bwose nta uramenye ngo nyezi na ya bwambe no kumenya ukuri kubyabaye ubutungane bugakurikira nibo hazoshora kuba ukunwana nyakuri abakoze ayo bacibwa imanza hanyuma duharanire twese dukeneye kubana umututsi yarapfuye umuhutsi yarapfuye gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze kubera iki badahana
Melchior Ndadaye yishwe afite imyaka 493 nyuma y'amezi atagera kuri ane ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi kandi bari abasirikare babukura nyeko habanje kubirikwa ku butegetsi ariko atamarasa zesetse ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa Ndadaye bwahitanye abantu barenga 1,300 nkuko ni yari siguye eroje buri kane
urakoze Eloge Willy Kaneza tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka Frodebu akanaribera umuyobozi wungirije muri iki gihe aba mu Bubiligi Fidel Niyongabo yatangiye amubaza uko yibuka itariki President Ndadaye yiciweho
ko umwaka utashe twama twibuka iyo tariki kubera ko ari tariki ibagiranwa mateka amategeko y'igihugu kubera ko icyo gihe isi yubamye aho abansi b'igihugu bagandaguye umukuru w'igihugu hanyuma bakamugandagurana n'umukuru w'inama nshingamateka Posiano Karibwami bakamugandagurana n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Honorable Jules Bimazubute bakamugandagurana n'umushikiranga w'intwaro yo hagati Juvenal Ndayikeza bakamugandagurana n'uwari ajejwe igendereza umushingantahe Richard Kumwana hanyuma babura amatari batatu mu nyuma barishwe wa Gitega wa Karuzi wa Bubanza n'uwa Kirondo mu nyuma urumva abadepite benshi barashwiragira abandi baricwa urumva icyo gihe demokarasi yari yamaze gucika umutwe Burundi buratatana dusubira kwiyunga kugira ngo turabe ingene demokarasi itagenda kagirire ari nacyo rero tutavuyemo ingene twumvikana n'ubutegetsi bwa Ifrona bwari bwasinzwe mu matora turabe ingene twosubira kubaka igihugu haba ibyara by'amasezerano ya Arusha rero iyi tariki iratwibutsa rero ibyo bintu byose tuba twagaciyemo aho twibuka akahise akubu na kazoza ka demokrasi mu gihugu cy'u Burundi
iyi tariki 27 kwezi kw'icumi kwibuka urupfu rwa Ndadaye umunsi w'imbere yaho ihuriranye n'uko hari abantu batari bake basomewe imanza kuri dosiye ijyanye n'iyicwa ryiwe bagirizwa ko babigizemo uruhara iyo ngingo ya sentare ntayinyuzwa mu Burundi ngingo mwayifashe gute
twebwe ku bwacu wacu iyo ngingo n'ingingo tufata twifize mu kiringo turimo cha politike kobera ko hari haye imyaka 15 umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi kandi uwo mugambwe warigeza no gucudika nabo bariko baracira imanza none ubu uho habaye iki kuryango bahindure iyo nyifato uyu munsi ico ni cyambere ica kabiri nuko dukurikiye ingene ibintu biriko biragenda nuko uyu munsi uyo mugambwe watanguye kuvyura mu dosiye haraheze imyaka 2-3 wari wifuza yuko iyo dosiye ivyuka bategura amatora mu kwezi kwa rusama mwaka 2020 kugira ngo barabe ingene abantu b'abahutu bo bemera bati barya abantu barakomeye n'imandra zari zarananiraga barazubahutse no kuvuga nibo bantu banyaye mugabo bibuka gutora iyo gendo isure yagurutse kubera ko abanyagihugu ntibabatoye ibyo byose bakoze kugira ngo babareshe kuzura bapfuye kugira mwene izo manza sibyo byatumye abahutu bacu babakurikira ngo babemere ku nguvu kubera ko baciye babona bati ko ari ibyo bakoze esha kumvo za politike hanyuma icyo gituma rero twese twifuza ko izo manza ziza atamuntu ashobora kuvuga ngo waciwe mu gihe cya politike kitari cyo twifuza yuko izo manza zoza mu by'ukuri abarundi bose baratashe hari amahoro mu gihugu abarundi bashobora kwishyura no kwizana mu gihugu cy'iwabo hanyuma bakazana izo manza abantu bakaburana barondera bababuranira bakabarondera mugabo atari ibintu baci bakwegera ko mu bijanye na politike twese cyo nicyo twifuza na yubu kuzana urubanza karuca mwene uko siko duca twumva ko ari vyo kobera ko dusanzwe turi mu gihe cha politike kimeze nabi
ngo muri mate cyane mu kurangiza ni irihe ragi mubona abarundi bogendera ko rya nyakwigendera president Ndadaye muri mate
iragi cya mbere uko Ndadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambi wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe yaje arondera ineza y'abarundi gushikaho abizira akabipfira iyo ni ragi rihambaye cyane ka kabiri nuko yadusigiye iragi rya demokrasi yarongera ko kandi akavuga ati muri demokrasi abantu babwirizwa kungana imbere y'amategeko bakangana n'imbere y'ibyo leta iha abantu bafite uburenganzira basumaje kubera ubwoko kubera intara kubera imiryango kubera n'ibindi
Frederic bamvuga inyumvira mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo kwibuka icwa rya president Ndadaye bihurirana no kwibuka icwa ry'abana bagera ku 150 mu ishuri ryisumbuye igikibimba mu ntara ya Gitega aho ni mu Burundi nanone ku nshuro ya mbere leta yabujije ababyeyi babo bana gukora imihango yo kubibuka iyi nkuru turagezweho na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda
Igenekezo rya 2021 ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe Uburundi buribuka President Melchior Ndadaye yagandaguwe kuri iyo tariki amaze amezi 3 gusa twa Burundi kuri iyo tariki kandi imiryango inshuti n'abagenzi bene amashyira hamwe haranira gateka kazi na muntu baribuka abanyeshuri barenga ijana bo mu bwoko bw'abatutsi bo ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba bishwe baturiwe n'abari bajejwe kubarera kwibubu bazira urupfu rwa Melchior Ndadaye aho kwibubu haciye hubakwa icibutso mwaka w'2000 uno mwaka ku nshuro ya 27 yo kwibuka babo iyo miryango nayo mashyirahamwe ntiyemerewe kuja gukurikiza uwo mugigwa buramatari w'intara ya Gitega yasiguriye abajejwe gutunganya ugo rubanza kuri uno wa kabiri nkuko mushano Terence ari muri abo avyemeza ko kubera imvuzo z'umutekano ico gikorwa kitazoba Terence mushano icegera cy'urongoye ishyirahamwe ase genocide cirimoso amenyesha ko bari baranahejeje gusiga icyo cibutso ati kubona buramatara bamenyesha ko yafashe iyo ngingo ku mvuzo z'umutekano kuko icyo kibanza cegereye cyane aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuka akunze no gushikira ari imvi idafashe namba mushanate biraboneka ko ari amacakubiri
ntawo buza abantu kwibuka babo cyane cyane iyo bishwe mu nyamaso atacyo bazira murazi neza bajya abanyeshuri ko ababyeyi bari babarungitse kwiga kandi bakabaragiza leta iyo leta rero niyo yari ikwiye gushigikira abana ababyeyi abandi bacitse ku icumu n'amashyirahamwe nk'iri ase genocide n'ayandi mashyirahamwe yifuza yuko mu Burundi hoba ukuri hakaba ubutungane maze abarundi bakabona gusubiza hamwe amahoro akakagarusura kasasagara ari amahoro atari amahorerane
abanyagihugu baganira na radio Ijwi rya Amerika bo mu gisagara cha Bujumbura na Gitega babona ko ari bitera soni kwankira ababuri ababo mu Kibimba kuja kubunamira
je kubwanje mbona bari kubareka bakarira ababo kuko bababuze batabanse byari bibondo byabo byari byarungitswe ku ishuri ariko ntibagirirwa amahirwe yo gusubira mu mihana ababyeyi rero bo bareka bakarira hamwe bakagarukira ku babo
ibara kumutemere kabisa ibintu bibabaje kose kuko nta muntu ashobora kuza umuntu aje kwibuka uwiwe kuba ari gusubira kumukomeretsa na ibikomere biba birazimangana kandi rero ibi bintu ni ingendo mbi cyane ni ingendo igayitse rwose abarundi twari dupfuye kumenya yuko iki gihugu cacu ari igihugu ca twese umenga iki gihugu ni igihugu cy'abantu bamwe umenga iki gihugu cy'abantu abana bariya bamwe gusa no kumenya yuko iki gihugu gisangiye
cewe ndibaza yuko umutekano w'uhari wabukwiye kuko n'umukuru w'igihugu aheruka kuzemeza yuko umutekano kwiye mu gihugu cy'u Burundi cye nibaza yuko atashingira ibyo bifise cewe ko ndabibona nibaza ko ari kimwe cy'ubwoko cyaba kikibandanye
mu gihe kuri no wa 19 ukwezi kwa 10 sentare na inyuzwa yakatiye abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye bamwe gufungwa umunyororo wo guherayo harimo n'uwahoze atwara Burundi president Peter Buyoya abandi bagakatirwa imyaka 20 umwe mu batuririwe aho mu Kibimba akarokoka kugeza n'ubu inkovu z'ubushe zitarazimangana yamenyesheje radio imwe isamiranira mu Burundi ko atacizera afite ubutungane bwa kino gihe ariko akizera ko ibintu bizotinda bigahinduka
icyizere cyo cy'ubutungane no vuga yuko uno munsi biracagoye kuko habaye amabi menshi mu Burundi ku buryo n'ibyo byacu nyine byagiye muri bimwe numanume ugasanga bamwe hari abagirizwa ibi abandi bagirizwa ibi baja muri za bintu byo kumvikana riyati wewe ntuvuge bya bindi nani simvuge bya bindi twibanira uko nico gituma rero tuguma tuburindiri kuko gushika no munsi nta butungane no vuga yuko umuntu yovuga ngo hari ubwo yizeye ubunyene mugabo isirahinduka kanatsinda twaguye ku ishuri twaturiwe n'abarezi umva twaguye mu maboko ya leta nje gituma leta rero yashaka kugira kwishoboye kugira dutunganirizwe duhozwe nibaza yuko tutumwe buzoboneka ntawo kwihebura gose mugabo gushika ubu no munsi nta butungane tuburabone kandi nta gutwize
mwamenya ko abantu batandatu harimwo umuyobozi w'iryo shuri ryisumbuye rya Kibimba Firmato niyo nkenguruka baciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'1997 kandi koko baricwa igihano cyavuye gifutwa mu Burundi abandi bagirizwa ubwo bubisha bwo mu Kibimba baridegemvya nk'uko abarokotse babivuga Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urakoze Desire Hatungimana tubibutse ko umuryango witwa ACE Genocide Canada nawo unenga icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kubuza babuza abana babo mu bwicanyi bw'Ikibimba kubibuka mu itangazo umunyamabanga w'uwo muryango Emmanuel Nkurunziza yasohoye aravuga ko kubuza ababyeyi kwibuka abana babo ari ukubica urubozo urwego MICT rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gufungira Felicien Kabuga Ilahi mu Buholandi aho kujyanwa yarusha muri Tanzania mu gihe urubanza rwe ruzaba rugikomeza umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felicien akurikiranywe ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Umucamanza w'ubwego MRCT gwasubiriye sentare mpuza makungu ziri mu TPR yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda yafashe ingingo ko Felicien Kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri Irahe mu Burundi aho kujanwa yarusha muri Tanzania nk'uko umutayi wa mbere kumurondeza no kumufata wabivuga. Kabuga Felicien umusaza w'imyaka 87 nk'uko yabibwiye sentare iri Paris mu Bufaransa aheruka gufatirwa honyene I Paris mu kwezi kwa gatanu guheze ari naho gushika ubu afungiwe aregwa ibyaha bya genocide yakorewe Abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwakoreshejwe. Yafashwe amaze imyaka irenga 25 arondegwa. Ingingo yo kumurungika Irahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga. Iyo ngingo ijwi rya Amerika rifite iyi kopi ivuga ko Kabuga byemejwe kw'amagara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza yarusha muri Tanzania byo bangamira ubwigenge n'amagara yiwe. Gushika ubu itariki azurungikirwa ko Irahe hamwe n'urubanza rwiwe ruzotangurira ko ntiziramenyekana. Gusa umucamanza afise ubwo rubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko n'izo ngingo ziri mu vyerekeye dosiye y'urubanza rwa Felicien Kabuga. Umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse honyabwoko ryakorewe Abatutsi Felicien Kabuga kekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu Rwanda. Aisha Kenaftari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka mu Rwanda yabwiye BBC kwifatwa rya Kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo. Yongera ko kwico baciza kuri Ibuka ariko yozanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Yamara abunganira umutama Kabuga baheruka gusaba ko yuburanira muri icyo gihugu cy'u Burundi kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza. Maître Emmanuel Artet umwe muri bo yandikiye umucamanza Carmel Agius atwara sentare ya Woni iri Arusha muri Tanzania asaba ko uwo mukambwe yuburanira mu Burundi. Yasiguye ko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashyizweho zo kwirindikiza cy'umugera wa corona bikaba byobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru. Basigura kandi ko Kabuga atashobora gufungirwa I Arusha kubera indwara zibangamiye amagara yiwe. Abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ndwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira ngoga. Ikindi kandi bari bavuze ko kumujana I Arusha ari ukurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe. Bavuga kandi ko ingingo yo kumureka akaburanira mu bihugu bya Buraya iyo nafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Icyo bikoze sentare iri I Arusha yari imaze gutangura imyiteguro kugira ngo mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Iyo sentare iheruka gushyiraho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimo Umwongereza, Umunyayirigwe n'Umuganda. I Arusha muri Tanzania asanzwe hariyo n'abandi bahoze ari abashikiranganje canke abakuru mu gisirikare ca kera cy'u Rwanda bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri I Arusha kuko n'ibihugu bya Buraya birimo imiryango yabo byanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cabo. Abo bagira ku icumi ubu batunzwe nabo ni I Arusha. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwayakurikiye. mbararikira kandi gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Nshimiye n'abagenzi banje bamfashije kuyategura. Aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, yegeranijwe na Fasil Gabehu. Je mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.